Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza. Bahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwategurire kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Ejeni n'abaduteze amatwi, turahera mu yavugwa kuri Uganda. Umukuru w'igisata c'ishirahamwe rya Buraya kijejwe agateka akazi na muntu ejo ku munsi wa gatatu yashikirije amakenga ku ihohoterwa ry'abanyororo muri Uganda hamwe n'ayandi mabi akoregwa ikiremwa muntu. Yasabye Perezida Yoweri Museveni gukora ibishoboka byose kugira iryo hohoterwa rihagarare, atari kubivuga gusa mu majambo. Eamon Gilmore yabwiye akanama yabwiye ishyirahamwe rya Buraya ko aya makenga yayiganiye Perezida Museveni hamwe n'abandi bategetsi mu rugendo aherukamwo muri Uganda. Uru rugendo rwiwe rubaye inyuma y'indwi zibiri Human Rights Watch risohoye raporo ivuga ko leta ya Uganda yakoresheje ubusho bwo mu ibanga mu kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Eamon Gilmore asaba leta kurengutsa abagirizwa ayo mabi imbere y'ubutungane. Iki gihugu cyo muri Afrika y'ubuseruko cyakunze kwagirizwa ko gihiga abatemera ubutegetsi bwa Perezida Museveni, na cyane cyane mu bihe by'amatora yabaye mu 2021. Abameshamakuru baratewe, abashingwamanza batabwa mu busho, ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baratotezwa. Igisirikare cya Uganda kivuga ko ibiri muri iyi raporo ataho bishingiye. Amashirahamwe abiri aharanira agateka ka muntu ejo ku munsi wa gatatu yagirije inteko za gisirikare zo mu ntara ya Amhara muri Ethiopia kuba zarahonyeje ubwoko bw'abatigre mu ntambara yahitanye ibihumbi by'abasivile hamwe n'abarenga miliyoni bahunze. Amnesty International hamwe na Human Rights Watch byavuze muri raporo yakorewe hamwe kw'ivyaha byakozwe n'abategetsi, inteko zidasanzwe hamwe n'imigwi y'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho mu burengero bw'intara ya Tigre ari ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyakorewe ikiremwa muntu. Bagiriza kandi igisirikare ca Ethiopia kuba carabigizemwo uruhara. Umuvugizi wa leta y'intara ya Amhara Chiza Chu Mulune yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Reuters ko ivyo byagirije ari amakuru y'ibinyoma kandi yahimbwe. Abavugizi ba leta hamwe n'abigisirikare cya Ethiopia ndetse n'uwahoze ari komanda w'inteko zidasanzwe zo mu ntara ya Amhara bose bararondewe, ntibaragira icyo bashikirije kuri izi raporo. Naye muri Sudani, abanyagihugu ibihumbi bongeye kwihereza amabarabara mu myiyerekano mishasha yabaye ejo ku munsi wa gatatu biyamiriza kudeta yakozwe n'abasirikare mu kwezi kw'icumi yashize igihugu mu kaga gashingiye kuri politiki hamwe n'isubira inyuma ry'ubutunzi. Na kandi karyo gashasha kutwigoro two kuremera abasirikare b'abajenerale bari ku butegetsi kugira babusubize mu minwe y'abasivile. Iyi myiyerekano yabaye kandi n'ahandi nk'ikadarife na Port Sudan mu buseruko bwo mu ntara ya Darfur mu burengero. Amasinamu ya video yakwirakwijwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye urwaruka ruturira amapine y'imodokari kandi ruzibira amabarabara. Kuva iyo ntambara itangura, kuva iyo kudetiba, hamaze gusiga ubuzima abantu barenga 90, ahanini bagizwe n'urwaruka, abandi bihumbi barakomereka nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ry'abaganga muri icyo gihugu cya Sudani.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika n'intambara muri Ukraine, leta z'umwe za Amerika yatangaje ejo kwizotanga izindi miliyoni ijana z'amadolari yo kuzofasha igisirikare cya Ukraine. Ni mu gihe abashikiranganji b'imigenderanire bahurikiye mu ishyirahamwe utani bari mu nama y'iminsi ibiri i Bruxelles mu Bubiligi kuganira kuri iyo ntambara muri Ukraine. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yavuze ko abasirikare ba Ukraine babaye abahizi mu kugwanira igihugu cyabo hamwe n'ubwigenge. yavuze kandi ko Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse bari kumwe na Ukraine muri uko kugwanira ubutaka bwabo. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg nawe yabwiye abamenyesha makuru ko ibihugu biri muri iryo shyirahamwe byiyemeje gushyigikira Ukraine, harimo no kuyiha imfashanyo cyane cyane zishyikira abanyagihugu ndetse n'amafaranga ku butegetsi. Intambara muri Ukraine imaze guhitana abantu barenga 300 bishwe n'abasirikare b'u Burusiya, nk'uko ibihugu bya Buraya birushiriza byagiriza Uburusiya. Uburusiya nabwo burahakana ko bwakoze iryo bara muri ubwo bwicanyi bukongera bukabyagiriza abo bwise abanazi bariko bagwanira mu gihugu cya Ukraine. Kuri iyo ntambara nyine, inama rusange ya UNI iterekanya gutora kuri uyu wa kane nimba Uburusiya bwo kugwa mu kanama ka UNI kajejwe agateka akazi na muntu ku byo bwakoze muri Ukraine. Kugira Uburusiya bukugwe muri ako kanama, 2/3 by'ibihugu 193 bigize ako kanama bibwirizwa kubyemeza. Mu ntango z'indwi, ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONI Linda Thomas Greenfield yavuze ko kubona Uburusiya buri muri ako kanama bibabaje cyane, agasaba ko bukugwamo. Kuva ku itariki ya 24 y'ukwa kabiri Uburusiya buteye igihugu cya Ukraine, inama rusange ya ONI imaze kwemeza amategeko 2 yiyamiriza ibikorwa by'Uburusiya muri Ukraine.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Uburundi ejo bwibutse imyaka 28 ishize nyakwigendera Cyprien Ntaryamira aguye mu iraswa ry'indege yarimo na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'abandi bategetsi mu kirere cy'i Kanombe mu Rwanda ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 byo mu 1994.
Habaye igisabisho cibuka ya misa, hanyuma yaho twagiye gufatanywa yiwe aho twagushinguye mu kibazo kimwe na Perezida Melchior Ndadaye n'abandi bagandaguriwe umunsi umwe.
Uyu ni Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi. Indege iraswa mu 1994 yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Mu Rwanda ho kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi biratangira uyu munsi tariki ya 7. Abaturage bo mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barambiwe guhora bahunga intambara zihahora. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radio yanyu. Mu Burundi ejo bibutse urupfu rwa nyakwigendera Perezida Cyprien Ntaryamira waguye mu iraswa ry'indege yarimo na mugenzi w'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'abandi bategetsi b'ibihugu byombi. Byabereye mu kirere cy'i Kanombe mu Rwanda ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu 1994. Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi baraye bitabiriye igitambo cya misa kuri Katedrale Regina Mundi i Bujumbura n'umuhango wo gushyira indabo ku mva ya Ntaryamira. Mugenzi wacu Frederic Mundikije yavuganye na Perezida Sylvestre Ntibantunganya wahoze ayobora u Burundi amubwira uko imihango yagenze.
Zateguwe n'uko byarayitegurwa cyo kimwe nk'uko maze imyaka n'iyindi tubikora. Habaye igisabisho cibuka ya misa, hanyuma yaho twagiye kudatemwa yiwe aho twagushinguye mu kibazo kimwe na Perezida Melchior Ndadaye n'abandi bagandaguriwe umunsi umwe. Hanyuma kwa gushasha je nawe igishasha uno munsi nuko gutunganya aho hantu cyari byakozwe neza kuko bari bajeho n'ubwugamo bikorosha rero abantu ugasanga bicaye batekanye atagorane.
Imyaka 28 iraheze nk'uko twabivuze iganda kugwarya bari baye miraso y'indege yaguye mu kirere cy'i Kanombe aho ni Kigali mu Rwanda. Gushika n'ubu umuryango wiwe kandi u Burundi nta muco bifise ku byerekeye abo bakoze iryo bara mwebwe ku giti cyanyu cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu eka no ku Murundi nyene mubona gute iganda kugwarya yiwe?
Ego urabona koko ko ari ikibazo kitoroshe kubera kuko waragiye urakurikira ibyagiye bikorwa ari mu Rwanda ho nyene ari no mu makungu muvyekeye ihanurwa ry'iriya ndege yarimwo Perezida Habyarimana na Perezida Ryamira. N'ubu urabona yuko hari mbere n'urubanza nk'uko ruherutse kugagwa mu gihugu c'Ubufaransa. Ariko rero kuri jewe ntivyobuza yuko hari ukumvikana hagati y'ibihugu vyacu bibiri, abantu boraba bati twobifata gute hagati yabo, hagati y'amareta. Kuko ndibuka yuko jewe igihe ndari umukuru w'igihugu naragendeye kabiri igihugu kibanyi c'u Rwanda inyuma y'ihunyabwoko ry'Abatutsi, hanyuma twari twavuganye n'abarongoye igihugu yuko ibihugu bimaze gutekana abantu bo kwicara n'abakiga neza bakaraba icashitse nyine vyashitse aho Perezida Ryamira yasiga ubuzima agapira mu kirere c'igihugu c'u Rwanda. Ubu rero sinokubwira nti vyageze uku nyine birakurikiranwa, nibaza yuko abarongoye igihugu kuva ico gihe nabo bagiyagira ico bagenda bakurikirana.
Umuryango wiwe eka n'imiryango y'abandi bategetsi bari kumwe yabuze irakenera nk'imfashanyo canke eka indishi ku bwanyu, iyo ndishi yotangwa nande? Hari vyerekeye indishi gushika ubu biko biraganirwa haba na Leta y'u Burundi canke Leta y'u Rwanda?
Erega wavungora umbaze ibintu ntazi. Ntibagire yuko jewe maze imyaka 26 ntari ku butegetsi. Gusa icyo ndakubwira ni uko bari mu ndege, iyo ndege kuri ubu ntawuzi ko yari ifise ibitwita uguteganya asiranse. Hanyuma hagize nk'isanganya nka ririya riba hakaba hateganijwe yuko hari icyo gukorwa. Ibyo ni ukuri, ni ukubwira ngo ndazi nyine hari icyo kiba byarabaye, n'ubundi ko ndakubesha. Ndibaza yuko ari ikibazo ari umuryango wiwe wa Perezida Ryamira ubu nyine canke ari inzego z'igihugu zonyine ubwazo, n'ikibazo bonyene boshobora kuronka n'ibishura.
Gushika ubu hari amakuru mwa mufise yoba yerekeye imfashanyo iyo miryango yoba imaze kuronka?
Oya, ndabona ko ndakubesha. Icyo nzi cyo ni uko umufaso ni wiwe gusa afise kugira ngo uravye amabwirizwa amwe agenga abahoze barongoye igihugu, afise ibyo igihugu kimukorera nayo kubiraba. Ibyo vyo kugene umucanje wiwe yatakaje ubuzima n'ukuri sinokubesha ngo ndazi iki n'iki ico kigo kirakorwa kene cakozwe.
Ku giti canke c'umutegetsi yabaye umukuru w'igihugu, ku giti canke c'umutegetsi mu Burundi afite amabanga akomeye cane gose kubona iraswa ry'indege ryabaye mu myaka 28 irangiye ata muco uhari ku vyerekeye abakoze iryo bara eka n'abari inyuma yavyo, kubona n'imanza zamaze igihe kirekire zigahera ku buryo abantu batumvikana cyane cyane kuri iryo sanganya, mwebwe mubibona gute?
Urumva iyo umuntu yabuze umuntu wiwe muri burya buryo, hanyuma ntamenye koko ingene vyagenze ababikoze, ntugire ngo biramwohereza mu buzima. Mugabo kandi mu migenderanire y'ibihugu n'ibintu bishobora gushika. Icyo gihe gusa ndakwipfuza ni uko bishobotse, kandi burya ishaka rihari ndakidashoboka ni uko ibihugu byacu bibiri u Rwanda n'u Burundi nicyo kibazo baragenda bakivugana. Kandi ndibaza yuko uko imigenderanire yacu igenda iranagurwa hazoshobora gushika igihe abantu bavugana ibintu nk'ibyo bagafatira ku biriho, bagafatira cyane cyane no ku byipfuzo. Burya iyo abantu bashaka bashobora kuronka inzira yoroshe ishobora gutuma ikibazo kironkinyisha.
Perezida Silvestre Ntibantunganya, mwahoze murongo wa Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Tukivuga kuri icyo kibazo cyo kwibuka ibyabaye mu 1994 mu Rwanda, ho uyu munsi baribuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Iby'iyi nkuru n'izindi zishamikiyeho turabagezaho mu biganiro byacu bitaha ndetse no mu minsi iri imbere. Abaturage bo mu karere ka Rutshuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bamaze kurambirwa guhora bahunga intambara zidashira muri ako karere. Bavuga ko bamaze guhunga inshuro zirenga 3 mu myaka 10 ishize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yaganiriye na bamwe muri bo bamubwira ingaruka byabagezeho.
Ayo ni amajwi y'impunzi zigenda n'amaguru zambuka umupaka uhuza Uganda na Congo ahitwa Ibunagana. Zikoreye ibintu biremereye bigaragara ko ari ibikoresho byo mu rugo. Zihungira muri Uganda igihe cyose habaye guhangana hagati y'ingabo za leta n'abayirwanya. Uyu musaza w'imyaka 69 twaganira ibyo we n'umuryango we bamaze kunyuramo mu nshuro zigera kuri 3 bahunze bakongera bagahunguka.
Bidutera ikibazo cyane kubera kusanga tubuza amahoro wirukankanye itungo wenda bakaryiba. Kaje ubundi munsi amasasa avuga abantu barirutse cyane bati ibintu ugasanga aho rera rukubura umutekano. Maze guhunga 3 n'umuryango tu hari igihe twagiye mu nkambi haratunanira kubera iriya y'Ibugande kubera kurwara malaria abantu bamwe baranahagwa ubwo duhera ko turagaruka tuza kuba hano y'Ibugande hano hafi y'umupaka hatunaniye dusubira muri Kongo.
Ikibazo cy'umutekano muke kigira ngaruka ki ku bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi?
Mbo nk'imyaka dusiga mu murima dusanga abantu barayikuye bakagenda hakaba n'igihe n'inzu bazifungura bagatwara ibyasigaye mu nzu byose wagera gatangira bushya. Bo bidusubiza inyuma cyane kubera ko hari igihe usanga usubiraho nta kintu na kimwe ufite wari ufite itungo wararirire mu buhungiro wagera ugatangira bushya ukagira inzara ukabura n'amafaranga yo kurihirira abana mu ishuri ugasanga ahanini abana batajya kwiga. Maze gupfusha abakwe 3 n'umwana umwe kubera ibintu by'intambara.
Nyuma yo kuvugana nawe nongeye mvugana n'umukaza nawe wabuze umugabo muri izo ntambara.
Ubu hano njyewe mfite abana 4 ariko batagira se. Umugabo wanjye twaraburanye hashize imyaka 6 yararashwe yaguye mu masasu twatatanye ansiganye umwana mutoya. Uwo mwana yijije imyaka 6 ntabwo azise. Mfitemo n'umwe urarwaye y'amasasu avuza aje ayikubita hasakaraba. Nanjye ubwanjye nabaye paralize igice kimwe kubera intambara ntabwo nshobora kwirukanga nucyo ko mbayeho. Nta mahoro mfite mbese mwayino si nta mahoro nyifite.
Uhunze nk'inshuro zingahe kuva ibibazo by'intambara byawe?
Ubwa mbere twahunze iriya ntambara yari yitwa SNDP turagenda tuja mu nkambi hatunaniye turagaruka tuza kongera guhunga duhunga M23 noneho M23 imyaka 10 irene tuhunga tugaruka. Ubaye ubwa 3 tunari kugenda tukagaruka noneho twabuze iyo turagana.
Ugize amahirwe kubona nk'umutegetsi wa Kongo niki wamusaba urebye nk'ibibazo kiyemo?
Namusaba amahoro nangwa se afite yanjyana pe akantwara kava mayi no Kongo kabona nanjye ngiza ubwisanzure nk'abandi.
Ubuzima nk'ubu babusangiye n'abandi banyekongo benshi muri ako karere no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Icyo bahurizaho nuko igisubizo kirambye cy'amakimbirane kigomba kuboneka kugira ngo bashobore kongera kubaho mu buzima bufite intego.
Nta buzima dufite dusa n'abantu bataye umutwe ubwo turi kubona tumeze nk'abasazi mu kirere. None irihunga nihunguka rya buri gihe nta mahoro dubifitemo twasanga ko twowe turikoberwa ibyacu n'ibiki. Iterambere nta gihe cyo tuzatera imbere biterwa n'iyuko dufite ibibazo bya buri kanya washaka ngo wagira wabona kandi ukasanga intambara zirabaye. Nta muri byose nta kintu nyungu yo twobonamo. Mu buhinzi turahinga bakaza bakiba bakabisahura hejuru y'intambara, ubworozi bwacu bakaza bakabusahura hejuru y'intambara. Turabona ko nta kintu dufitemo muri byose mu by'ubuzima bwacu. Remaze guhungaho nk'inshuro ngine mpunga mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo, mpunga mba muri Uganda nsubira muri Kongo cyane ndarushe cyane. Twasaba ko umukongo yadufasha kubyo n'ibihugu byo hanze byadufasha kumutekano muzima tukabona ko twahinga tukorora tukagira ubuzima bwiza.
Kazi yiko tuko biye mu bunagana tuko biye sana lakini leo inadusumbua ile ile vita kila siku inatusumbua sana. Tunapoteza vitu nakimbia unaacha vitu mu nyumba barabara watu wanapotea baba maisha yendelee inarudia nyuma endelea inarudia nyuma sasa tutafanya mwanga.
Imirwano muri teritwari ya Rucuro yatangiye mu cumweru gishize yatewe no kunanirwa kubona igisubizo kirambye ku bibazo umutwe wa M23 ufitanye na leta ya Kongo. Ibyo bituma abaturage batakaza icyizere cy'ejo hazaza ku mutekano wabo. Ubwo twateguraga iyi nkuru hari amakuru yavugwaga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa 3 imirwano ikaze yongeye gutangira ahitwa Ijomba na Kinyamahura mu gihe hari hategerejwe inama y'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere i Nairobi muri Kenya. Mu by'iyi nama iganiraho harimo n'ikibazo cya M23 mu rwego rwo kugishakira umuti. Biravugwa ko abarwanyi b'uwo mutwe wa M23 nabo bashobora kubabohereje intumwa muri iyo nama. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba batu ba kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Mugihe akazi k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kihariwe ku kigero kirenze 80% n'abagabo, kuri ubu hari abagore batinyutse babwinjiramo kandi bemeza ko ari akazi nk'akandi. Madamu Kamugwera Vestina amaze imyaka 27 acukura amabuye y'agaciro. Ijwi rya Amerika ryaramusuye mu kirombe cye aho akoresha abakozi basaga 250 atinyura abandi bagore kwitabira uwo mwuga. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeza inkuru.
Amabuye araza kafatamo mbere hano.
Nesura ko nandi twicaye mu zutari munsi y'ibisimu. Ubu kitugwire twatanga raporo ngo bari muri metero 50.
Uko ugenda winjira niko ugenda ujya munsi y'umusozi cyane. Urabona umusozi ukuntu urumbaraye.
Uyu ni Madamu Kamugwera Vestina nyirikirombe na Yankuri Jean-Jérique waminuje mu byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro basobanuraga uko bashakisha amabuye. Vestina Kamugwera avuga ko acukura amabuye mu bwoko bwa Wolfram, ibikorwa ashoramo amafaranga menshi kugira ngo agire icyo asagura. Aganira n'Ijwi rya Amerika, Kamugwera yasobanuye ko buri kwezi ashobora gushora amafaranga akabakaba miliyoni 40, ayo akaba aragenda mu bikorwa byo guhemba abakozi, kugura ibikoresho, kubatangira ibyangombwa byose bisaba umukozi, agasagura n'amutunga kandi neza. Ntekereza iki kiganiro nibwiraga ko nzashakaga Madamu Kamugwera tukicara mu nzu tukaganira, ariko ngeze mu birombe bye biri mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge yasabye ko tuganira maze kureba ibyo akora. Kamugwera yamakaniye ko tutaganira tutinjiye mu birombe, mbanza kugira ubwoba, ariko anyereka ko twari tugiye kwinjira harimo abantu barenga 200 bari hasi cyane barimo gushakisha amabuye kandi bose baza gusohoka ari bazima. Nahaye ibikoresho bambara binjira mu birombe, nemera kujyamo nihagazeho kuko ubwoba bwari bwose. Hinjiramo nakubitanye n'umugore ukiri muto, ntangazwa no gusanga ari wenyine muri metero 50 z'ubujyakuzimu ashakisha amabuye y'agaciro.
Cyokora ubwa mbere nabanje gutinya, ariko nyuma naratinyutse mbona ndabishoboye.
Ubugiye kwinjira muri uriya mwobo hariya mbona ugende hirya ukomeze ucukura amabuye.
Turabikora. Nta mpungenge, nta bwoba rwose, gatuma mbona imibereho, nkabona mituweli, nkajya no mu matsinda nyine nkizigama. Ntabwo ubuzima bukincanga cyane nk'uko mbere ntarakabona byari bimeze.
Uko twakomezaga tumanuka tujya hasi cyane, nako twasangaga y'abantu bashakisha amabuye. Dukubitanye n'uwo bita Shangazi kuko ari mu bakuze bitabiriye ubucukuzi. Aganira n'Ijwi rya Amerika yasobanuye ibyo amaze gukura mu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro amazemo imyaka 3.
Niyubakiye inzu.
Inzu ifite agaciro kangana gute?
Nk'aka 5,000,000. Mfite abana biga segonderi. Uwa mbere arimo arasoza ikiganga. Ndinjira nkacengera hahandi, aha ni ahantu horoheje. Hari n'andi twinjira cyane, hasi hashobora kuba mwari indi ndake. Ariko ndayinjira nkavuga nibyo byose kuko nanyishoboye. Ku kwezi Imana yaduhaye umugisha. Ushobora no kugira n'ibihumbi 100 biterwa n'uko Imana
yaduhaye.
200.
Mu myaka ishize uyu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye wakorerwaga n'abagabo kandi nabo ukabasaba ingufu z'umurengera. Kuri ubu abakora mu bucukuzi bavuga ko bwavuguruwe n'abaminuje basigaye binjira mu birombe. Yankuri Jean-Jérique nubwo yize akaba yaraminuje nawe namusanze mu Kirombe wakora akazi kihariye.
Koze bagomba gukora bafite umutekano bakinjira ahantu atari kwihata bagakora bafite umwuka wo guhumeka. Ibyo ni ibintu nkontora nyine nkamenya ngo ese bari gukora ahantu hatari gaze. Gwe muri gucukura uko byagenda kose hari uburyo mukora kugira ngo mwukugere ku bakozi kandi mukoresheje na trailer bidasabye ibishoro byinshi. Niho iyo tumanutse hasi mu ndake zijya hasi cyane hari aho tugera umwuka ukaba mukeye. Tukaba twakifashisha nk'utumashini.
Iyo winjiyemo hariya mu kuzimu niko ndi kunavuga ugenda wumva ntabwo ufite.
Ubwo ntabwo kubera ko byagenda kose tuba twarahakoze ku buryo nta kibazo hateye.
Nubwo uyu murimo yemba yankurije amafaranga yishimira ariko avuga ko hakiri ikibazo cy'uko ufata
nk'umusore utasobanukiye ibi bintu. Yatekereje yumva ari ibintu bikomeye se umukobwa wirirwa mu Birombe yurira kumva uwo mukobwa ntashobotse. Ariko mu by'ukuri turashobotse kubera ko mu Birombe nta ntambara irimo, nta buraya burimo, ntago ari imirimo yo kwitakura cyane ngo wumve ko atakaje imbaraga zirenze ku buryo ubaye n'umumama wakomeza ukabikora. Abasore rero njye nabamara impungenge kuko nta mpamvu yo gutinya ngo umuntu ukora mu Birombe w'umutekinisiye oya.
Kamugore Vestine ari mu bagore ba mbere batinyutse kwinjira mu bucukuzi yasobanuye urugendo yanyuzemo.
Dushikura amabuye ari mu bwoko bwa wolframu, dushaka imashini, dushaka amashanyarazi, dukora n'uruganda wabibonye tugamije kugira ngo umusaruro wiyongere. Bigenda bikorwa gahoro gahoro kuko wabonye nk'iriya tano ya 2009 wabonye kigeze muri metero hafi 300 kandi ifite ubujyakozi mu bwa metero 60 ari amatano agenda agerekeranye. Ariko ubu bageze mu bakozi 235 bahembwa buri kwezi batunzwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, batunzwe n'umwuga w'ubucukuzi. Uyu munsi umugore utwumva icyo namushishikariza nuko ibintu byose bishoboka kuko nanjye nabitangiye numva ko bidashoboka ariko kubera kugira umuhati byarashobotse.
Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu bwasohotse mu ntangiriro z'uyu mwaka bugaragaza ko hakiri icyuho mu bagore bakora uyu mwuga. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko abagore bakora nk'abayobozi b'abandi bakozi bangana na 26.2%, mu gihe abagore bafite Ibirombe bari kuri 5.4%. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Inshuti mwarimu, duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Muza gucikwa n'ibiza gukurikira. Bashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Edi Rwema. Nadia Taha ni we washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza. Urabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Bakarorero